Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Parfum Dasigan.
Ndabahaye mwiriwe nchuti namwe bakunzi ba radio Inzamba hagati kakawe nikaze muri risango rya makuru twabateguriye kuri uyu munsi wa kabiri turigenekerezo ryandwi kigarama umwaka wa 2021 aya makuru nayo tuyahera ku ngingo nkuru zikurikira. Ibara ryaguye mu gaturuturu ko kuri uyu wa kabiri mu ibohero rikuru ry'intara ya Gitega aho abanyororo boba baharugwa mu ijana bahiye baratokombera mu muriro wadutse muri iryo bohero abandi nabo bataramenyekana igitigiri barakomereka cyane. Leta ya Gitega ibikishije kubashyira nganji bane bahashitse bavuga ko abahasize ubuzima barenga gato 30 muraza kubyumva mwidonido mukanya. Mugisata cha politike naho imigambwe ivuga ko abanywanyi bayo banyuruzwa ihamagarirwa kwitura ihuriro ry'imigambwe mu Burundi nkuko bishikirizwa n'urirongoye mu mugambwe w'abadasigana ipo na utavuga rumwe na leta ya Gitega babona ko iyo mvugo atacimaze na gato ahubwo abanywanyi b'imigambwe yose bakwiye gukingirwa mu budasa bwabo. Nayo mu gisata cy'amagara y'abantu abarongoye u Burundi basabwa guhimiriza abo barongoye kwicandagisha birinde ikiza cya COVID-19. Muraza kumva akamo gaterwa n'uwahoze amushyiranganje ajejwe amagara y'abantu ahavuga ko niyo abanyagihugu batahimirizwa bizogira ingaruka mbi kaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kwa mutano ngira kwifuriza ikaze duheraye makuru kibara ryaguye mu gisagara cya Gitega abantu barenga 30 bitabye Imana 69 barakomereka cyane muri abo 34 bari mu bitaro bikuru by'intara ya Gitega ni nyuma y'umuriro wadutse mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega. Uyo muriro waturutse ku nsinga z'amatara zipfundikanijwe nabi nk'uko byashikirijwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri igihe yahashika ari kumwe n'abandi bashikiranganzi bane ahabereye iryo bara. Kubwiwe uravye igitigiri kinini cy'abapfungiwe muri iryo bohero abitavye Imana ni bake. Kurikira Prosper Bazombanza.
Biragaragara yuko byavuye kuri twa tumwe twita installation anashiki bagenda bakwega umajana agasingi wewe ndajana hirya no hino kuko yashaje izo telefone cyangwa udutara hirya no hino ama n'inzu mani kizavuga cyane ama rero co gifite akeza kiyaduka iyo saa 10 iyo byaduse bindi izo rero izo nsinga bishaje handa ahantu ko zubakwe zageza anashikima niko bica bigenda no mu gusha acha dukarasha cyane bose hatakombe bwa imbere yuko nce dukora amagumbasha tubanza kubona ivyononekaye rero nkuko mubibajije kuri abo bantu 15 bari bapfunzwe 38 bose bitabye Imana naho 38 bitabye Imana 12 bitabye Imana kubera kubura impemu biboneka ariko bagundana bakabamene basohoka hanyuma 2026 nabo bapfuye kubera ubushe bukomeye cyane rwose iyo bwaduseye famiryaga cyane abe bitsa Imana ama kandi 69 nibo bakomeretse cyane muri abo rero hariho 34 bari ngaha ku bitaro bikuru by'Igitega baciye batwuvurirwaho hariho kandi 35 nabo 69 bavuye bavurirwa kuko bwari bushe bubaye baye hajya muri prison twamye kuraba abo bobo nta ngorane nabo bari kubavura twasanze bamaze kuja hanze bafata akayaga ubuye abo bakize bagize inkoto bagomba batwa n'akane kukengurukira cyane rwose abo bose bagize icyo bamara kugira ngo bace bazana n'ingorane bagagura mandira bari bijya byafite inyo kuko nubwo byashyize mu ijoro twakengurutse kuko uravye abantu 15 babugane ngaho bintu bitadukijeho gitumbuka tega zikaba izo mwumvise n'umwanya wo gukengurutse mukama
ariko amakuru radio inzamba ikura muri iryo bohero avuga ko abanyororo boba baharugwa mwijana ari bo baguye mu muriro wadutse mu gaturuturu ko kuri uyu wa kabiri muri iryo bohero rya Gitega abarokotse nabo benshi muri bo bakomeretse icyo muriro woba wavuye ko byukuri kikaba kugeza ubu kitaramenyekana ni inkuru twateguriwe na Jean Marie Ndabashinze
Mane hari ya ntibacoboye kumva hari induru
n'ishyaka hazo. Aho hari mu bohero rikuru rya Gitega nk'igihe cy'isaha 10 z'ubucagu cagu mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ahadutse umuriro atawuramenya ico wavuye ko. Abanyagihugu babahegereye ibohero bavuga ko umuriro warukaze cyane aho bumva induru n'ibiturika mu buryamo bitasare butandatu bw'abanyororo bugize iryo bohero bune bwose bwahiye buratokombera ubujyamo bw'abakenyezi nibwo bavuga ko butashikiriwe kuko butegeranye cyane n'ahari ko harasha bamwe mu bashoboye kwinjira indani mu ibohero bavuga ko abapfuye ari benshi cyane
cyane ubwo se ari abantu bagiye navuga ntarabona ntacyo mbashije kuvuga hariho iyo bita chambre 4 nta barokotse ubugufa nibwo bushinze bazigiriyeyo kandi iyo chambre rero ngo irimo abantu barimo 300 kuko yoyo nta nayisagamiriza nta n'aho bashobora guca ahandi hari n'abashoboye kuropa n'abandi sinzi wakoresheje mu kina babomore arabasha bariko barahurira bariko baragira ntibara n'ubugese
imodokari zijejwe kuzimya zashitse aho kuri iryo bohero riri ku mugwa mukuru politike y'Urundi inyuma isaha zibiri uwo muriro wadutse abakozi bishira hamwe kwa Rouge n'abakozi bo kubitaro bikuru bya Gitega bo bari bagiye kwibohero kuvura no gufasha bakomeretse amayira yose agenda hegereye ibohero yari yaziwe n'abapolisi hamwe n'abasirikare abanyororo barokotse bavuga ko abapolisi aho kuza kugururira umuriro maze kwaduka baciye nyabo nabaja gucungira inyuma y'ibohero ngo ntihagire abatoroka ibitigiri bitangwa n'abategetsi batandukanye bivugwa yuko ari bito cyane bagereranije n'ibyononekariye muri uwo muriro abanyororo barokotse akaba ataco bashoboye kokora ntivyari byoroshe kumenya uko ibintu vyifashe umuntu yariko ararengana hafi y'ibohero yagirijwe ko yariko agomba gufata amafoto yaciye afatwa n'abapolisi ajanwa amaguru adakora hasi ubu akaba atawuramenya iyo apfungiwe ibohero rya Gitega ricubakwa ryari ryagenewe kwakira abanyororo batarenga 400 ariko icegeranyo c'ishyirahamwe akati Burundi co mu kwezi guheze kwa Munyonyo cerekana yuko muri iryo bohero hari abanyororo barenga gato 1,500 ku kwezi k'umunani uno mwaka muri iryo bohero haradutse umuriro ico gihe akaba bawuzimije byinshi birononekara iryo bohero rya Gitega nyuma y'umunsi umwe gusa habaye ubusuma budasanzwe kuri sentare nkuru ya Gitega aho bivugwa ko amadosiye arenga 1,000 yibwe
ubwinshi bw'abapfungwa mu ibohero rikuru rya Gitega ni kimwe mu bituma haduka ibiza nk'umuriro wadutse mu ibohero rya Gitega mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ubushikiranganji bw'ubutungane ngo burakwiye gufata ingingo zo kingira amabohero na cyane cyane mu kugabanya abanyororo b'umurengera ishyirahamwe Kristu rigwanya ihohoterwa rya kirimwa muntu bakaba bahoza imiryango y'abahitanywe n'uyo muriro bishyikirizwa n'umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'ubutungane muri akate Burundi umviriza
muri akate Burundi rero twamye tuvuga ibintu byanye nuko amabohero mu Burundi yuzuranye kw'abantu mu cyane gose birengeye gose ubushobozi bwo kwakira abanyororo nko mu ibohero rya Gitega yagize izo ngorane ririmwo abanyororo bashika 1,539 mukamuzi yuko mu bisanzwe iryo bohero ritashobora kurenza abanyororo 400 no kuvuga yuko hafi inshuro zine z'abanyororo bategerezwa kuba mu ibohero kuvuga yuko atasaganirizo ryari rikiri muri iryo bohero rya Gitega nibyo yuko uno munsi tutaramenya neza kuri no saha icatumye uwo muriro waduka muri iryo bohero mugabo ubwo bwishi bw'abanyororo byo bintu byinshi usanga bisanzaye mu ibohero bituma naho uwo muriro wadutse uca ukwiragira mu ibohero gose n'ingoga hanyuma ibyo none kubonekara navyo bikaba vyinshi gusumba n'abatabara baje batevye ko haci amasaha abiri atabaza gutabara bari bwaze za kizimyamoto murumva ko navyo nyene bica bituma ivyononekara biba vyinshi gose rwego rero twosaba leta y'u Burundi nuko yofata ingingo ziboneka zigaragara kandi tura gushirwa mu ngiro byihuta kugira ngo itigire cy'abanyororo kigaragara mu mabohero n'umurengera kigabanuke cyane murazi ko mu bisanzwe igihugu cyose abanyororo bashobora kwakirwa mu mabohero ni 4,250 ushizemo aho bakungira abana bakiri bato bijya gushika hafi 4,290 n'abantu mugabo uno munsi ugasanga mu mabohero hari abantu 12,208 barenga murumva ko ico gitigire kirengeye nuko twosaba leta y'u Burundi rero ko yugabanya cyane abo banyororo kugira ngo hasigare mu nyororo abantu bashobora kwakirwa bashobora no kuba byokoroha kuko batabagwa mu gihe ho kwaduka masanganya ayo ariyo yose si ibyo bijyanye n'imiriro gusa hashobora kwaduka n'ibindi.
Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata cy'ubutungane muri akate muri kumukurikira amakuru kuri Radio Nzamba agateka kawe mukanya turayabandanya.
Inzamba
abarongo imigambwe ivuga ko abanywanyi babo banyuruzwa canke baburwa irengero nibituri huriro ry'imigambwe mu Burundi kugira batorere hamwe inyishu ku bibazo byabo ivyo nibishikirizwa n'umukuru w'ihuriro ry'imigambwe mu Burundi Félicien Ndubu Burundi akaba yabivugiye kuri radio Isanganiro mu gihe umukuru w'umugambwe CNR aherutse kumenyesha ko abanywanyi biwe barenga amajana 2 bamaze kunyuruzwa abarenga 20 nabo bakaba barishwe kurikira Félicien Ndubu Burundi.
Twebwe ibibazo nk'ibyo ntibinavugwa ubu turi ku kivi rero ico kibazo ukizanye mera nk'umuntu atanga abo bantu wumva babatotezwa bafatwa bo mu migambwe tavuga mu ngo na leta ni bande ko bataza kubivugira mu ihoro ry'imigambwe kugira imigambwe igire icitereye nkuko yabyemeye ishobora gufasha n'umukuru w'igihugu muri bicanke biriye nibaza ko boza bakabishikiriza mu ihoro ry'imigambwe tugafasha tukabwira iyo leta nimba bavuga bati bafatwa na leta canke bicwa na leta iyo leta tukayibwira ati none ko twavuganye yuko imigambwe tuzogira ico guterereye ibi navyo byadutse nibiki urumva rero twebwe ngahagira tutangaza gose yateye akagere urunani yo twoyihanura ko yugaruka ibyo bibazo bakaza bakabivugira mu yindi migambwe kugira ngo dufasha irigahije imigambwe ikoranye hari ibintu byinshi duhora dufasha tugaterera ibyumviro kandi leta ikabikorerako none umaze kwikumira wumva naho uzogira ingorane tuzozimenya gute tuzomenya tugufasha duhereye he
kubwa professeur Charles Nditije arongo y'umugambwe w'abadasigana ipo n'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega imigambwe yose ntitegerezwa kuja mu kwaha kwa CNDD-FDD asaba nyabuna umukuru w'ugo runani guhanura areke gukingira ikibaba mabi akogwa n'intwaro ya CNDD-FDD agakorerwa abanywanyi b'imigambwe itari mu kwaha k'ubutegetsi kurikira professeur Charles Nditije.
Wumvirije ibyo Rundi Feliciano ari karavuga umengo ashaka yuko twese twinjira mu rugo runane ko tugira ngo tugende imigambwe yose igendere mu kwa kwa CNDD-FDD iyo si yonyishu kuko tujyana nani twazi yuko rutami ku ijambo na CNDD-FDD uhira yuko avuga ibyo badashaka bagushaka ku buhombo inyishu rero si yo kubwanje CNDD-FDD n'ugo runane rwabo nibareke iyindi migambwe ikore ku mugaragaro ikore yisanzuye ikurikije amategeko agenga imigambwe n'amategeko agenga imigambwe iyo nyene indani ico bita statut zabo mu Gifaransa si ngombwa yuko baja mu runani rumwe abashimigambwe ishinga runani ikaja hamwe nuko ibifise ico ba ihuriye ko haba mu migambi ifitiye abanyagihugu haba mu byerekeye ibyumviro ico bita ideology si ngombwa rero ku migambi yose ija hamwe bagomba gufasha kugira ngo ibintu bigende neza nibahanure leta ya CNDD-FDD ireke gutoteza ireke kwica ireke gufunga ireke kubora izigufa ireke kwangaza abosi batavuga rumwe bahogwa yuko bari mu muyindi migambwe canke bagahogwa ubwoko bwa inyishu iri ngaho inyishu so kuja mu runani rumwe gusa inyishu nuko imigambwe boyereka igakora yisanzuye ku mugaragaro bakareka kwitura tuza bakareka kwiburabuza bayi bica bapfunga abanywanyi bayo binjiza abantu muri uwo mugambwe ku nguvu kubera ikubera igitsure umugambwe winjiramo kubera ibyumviro byawo kubera akamaro ubona yo kugirira n'abanyagihugu si yo nyishu rero ku bwanje arihenda cyane ariko kingira ikibaba mbere uyu mugambwe ukamengo kutajya muri urugo runani ni kosa no guhemuka umuntu injira mu runani kubera ashaka kubera abona yuko aronka bw'inyungu abanywanyi bibo baronka bw'inyungu ishure rero siyo na gatonya arihenda cyane
nakare kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi binishira hamwe impuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke
Akana akamo ka radio inzamba agateka kawe
Musozera ano makuru mu gisata cy'amagara y'abantu abategetsi b'u Burundi barasabwa guhimiriza abanyagihugu kugira bizukire kwicandagisha urucanco rw'umugera wa COVID-19 akamo gaterwa na muganga Yohani Minani mu gihe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwaraye buronkejwe izindi ncanco zirenga ibihumbi ijana zatanzwe n'ibankisi yose muganga Yohani Minani amenyesha ko u Burundi ari gihugu cyanyuma ku isi mu bihugu bitaritabira umugambi wo gukingira abanyagihugu ivyo navyo ngo bikaba bizogira ingaruka mbi nyinshi ku banyagihugu gukurikira muganga Yohani Minani
ejo bundi aheruka inama ihuza ihugu vya Afrika barabira hamwe aho bagejeje gucanja abanyagihugu babo basanga u Burundi nibwo bwa nyuma naho n'ahandi naho nyene bageze ku rugero rutoyi twebwe twiyumvira ko kumbura mushikiranganje w'amagara y'abantu atabyumva neza ariko nshobora kumva uwo mushashaje igituma tocanja abanyagihugu bose kandi biboneka ko benshi muri abanyagihugu birirwa bahurumbira ibihugu bibanyi kugira ngo baje kwicanjirishizayo ni ukuvuga rero abanyagihugu banka gucanjwa ni leta yo nyene itabishira mu ngiro barazi neza ko atayindi nzira yo gutuza ico ciza covid atari gukingirwa ntibibaze rero ngo abantu ngo bazotinda baronka za nguvu mu mubiri z'ugwanya ico ciza kuko hazoba bazugwara ingwara zama zisanzwe zihari abo bose kizobatwara ni ukuvuga rero bemeje ko abanyagihugu sinzi bazokwicwa n'ico ciza ibyo navyo ntabwo ari uburongozi bwiza aho ubutegetsi bwiza kwemera kwica abanyagihugu kabashora mu kiza bazi ko ari buho nyanganda ariko bakabareka ntibabakingire twashaka rero tuboneho kano kanya nk'uko twama tubigira dukebure leta ihari abategetsi bahari cyane cyane ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ko bwahaguruka n'ingoga mu maguru masha ugatanga ibyo bicanjisho kuko abishaka ni benshi hahubwo bagasaba n'ibindi bicanjisho kugira ngo mu minsi iza abarundi bazocanjwe nk'abandi navuze ko Burundi ari ubwanyuma muri Afrika ni ukuvuga ko ari n'ubwanyuma ku isi yose kuko Afrika iri nyuma turavye uturere tw'ibindi bihugu biri ku isi Afrika iri ubwanyuma kuba ari uwanyuma mu banyuma ni ukuvuga ko ari uwanyuma ku isi yose birateye agahinda mushikiranganje leta y'u Burundi twari ubu haguruka mureke kwigira basinda bibazwa abanyagihugu ntibapfe nk'utagira uwabo nk'utagira umuraba ntibapfe nk'ukome ngo nta leta ihari mubagurukire mubacanjishe
uyo akaba ari muganga Yohani Minani yahoze ari umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi nino ngaha rero duce dusozera no makuru twari twabateguye nk'inkurukire mwebwe mwese mwayakurikiye Nguru kire bagenzanje bafashije kutororokanya ano makuru Radio Inzamba ikaba iboneyeho no guhoza imiryango y'ababuri yababo mu muriro wadutse mu gaturuturu kuno wa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega Parfum ndasigana ndabifurije kugira amahoro iwanyu no mubanyu naho ubutaha.